kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Icyorezo cya coronavirus byatumye kompanyi y'u Rwanda ya Rwandea ihagarika ingendo zo kujya mu Bushinwa, naho mu Burundi naho batangiye gufata ingamba zo kwirinda icyo cyorezo.
Hanyuma tubonye ko turakuba hariho ibyo twereka ko ashobora kugira ibimenyetso byo ngo umuntu barahita bagaca bamukura mu bandi, hariho ikigo kibigenewe cyo mu Gatumba bamushyira ukwiwe.
Uwo ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi, Jean Bosco Girukwishaka, asobanura ingamba nshya Burundi bwafashe mu rwego rwo kwirinda iyo ndwara. Inkuru irambuye hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya ntimucikwe. Mbere yuko tubageza amakuru iwanyu mu ntara, ariko reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza tugezeho avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye. Aloyse Bigirimana.
Urakoze Geoffrey, ndakuramukije. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi wa gatanu urahambaye cyane mu mburano ku byaha abademokrate bagiriza Perezida Donald Trump. Izo mburano ziriko zibera muri Sena yiganjemo abarepublikane, zishobora kurangira kuri wa gatanu Perezida Trump yejejwe ku byaha yagirizwa byo gukoresha umwanya we w'umukuru w'igihugu hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Abademokrate 47 muri Sena kuva mbere bari bahanze amaso abarepublikane 4 bibaza ko bashobora kwiyunga nabo kugira bakwize amajwi 51% yo kwemeza ko haba itora ryemeza canke rihakana ko atumwa ko inzandiko n'ivyabona birimo John Bolton yahoze ari umujenama mu by'umutekano muri presidence gushikiriza ivyo bazi ku byagirizwa Trump. Senator Collins wo muri Republicane amaze gutangaza ko havatora yemeza ko ivyabona bitumwa ko. Nawe Senator Lamar Alexander nawe nyene w'umurepublikane yashikirije ko adahavatora yemeza ivyemeza. Abarepublikane ntibagomba kuhatumwa ko icabona na kimwe kuko babona ko boca batsindwa urubanza Perezida Donald Trump nawe akazoba asezerewe mu mabanga. Gushika ubu nta kimenyetso kigaragara ko Sena yemeza ko Trump yegetswe ko ivyaha ku buryo akugwa ku butegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu nicita ku magara y'abantu OMS cyatangaje ko umugera wa corona watanguriye mu Bushinwa ugakwiragira mu bihugu 18 ari ikibazo cy'amagara y'abantu cyihutirwa kandi giteye impungenge amakungu. Ibi byatangarijwe i Geneve mu Busuwisi ejo ku munsi wa kane, kandi OMS ivuga ko iki kibazo gikeneye inyishu y'amakungu akoreye hamwe. Abahinga bavuga ko hari byemeza ko uwo mugera uhererekanywa ku bantu ku bantu. Ubushinwa bwatangaje ejo ku munsi wa kane ko abantu bamaze kwandura uwo mugera bageze ku 78,000, abandi 77 bakaba bamaze gupfa muri icyo gihugu cy'Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutahukana abanyagihugu bayo barenga 200 bari mu gisagara cya Wuhan, kandi yabujije Abanyamerika kuja mu Bushinwa. Ibindi bihugu byaratahukanye abanyagihugu bavyo, kandi zimwe mu ndege mpuzamakungu zikaba zarahagaritse ingendo muri ico gihugu c'Ubushinwa. Abantu barenga 24 barishwe ryo ku wa kane mu gitero cyabereye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo cegekwa ku muhari Allied Democratic Forces ADF mufunyafunyo umugwi w'intagondwa z'abayisilamu uva mu gihugu cya Uganda. Bashitse ku basivile barenga 60 bamaze kwicwa n'uwo muhari muri indwi nk'uko bishikirizwa n'abategetsi muri ako karere. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu Onika jejwe amahoro n'umutekano ku isi gaherutse gushikiriza ko uwo muhari ADF usa n'uriko urakurikira ingendo z'iterabwoba, ariko nta makuru arerekana ko woba ufitaniye ubucuti n'iyindi mihari y'intagondwa z'abayisilamu zikora iterabwoba ku rwego mpuzamakungu. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi HCR muri Libya cyatangaje ejo ku munsi wa kane ko gihagaritse ibikorwa byacu muri imwe mu makambi arimwo abimukira benshi ku bw'umutekano muke watewe n'intambara ziyongereye hafi y'umugwa mukuru Tripoli. Hasi rivuga ko iyo ngingo ifashwe kubera hari imyimenyerezo y'igipolisi hamwe n'igisirikare iriko irabera ku metero nkeyi hafi y'iyo kambi. Iyo kambi irimwo abimukira 1,200 bahahungiye kuko bakubagurwa mu bindi bigo barimwo, bikuyemo kabiri kubo yari yemerewe kwakira.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje gukurikirana amakuru hano ku Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mukanya ni iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara y'uyu munsi rero, reka tuyihere ku makuru y'icyorezo cya coronavirus, aho isosiyete y'indege y'u Rwanda itwara abantu n'ibintu Rwanda yabaye ihagaritse by'agateganyo ingendo yakoreraga mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Guangzhou kubera icyorezo cya coronavirus nyine gikomeje guhangayikisha abatari bake hirya no hino ku isi. Mu itangazo iyo kompanyi y'indege Rwanda yashyize ahabona, irasobanura ko yashingiye ku byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku cyorezo cya coronavirus gikomeje guca ibintu. Rwanda iravuga ko izongera kugira ikivuga ku cyemezo cyayo mu kwezi kwa kabiri, ikavuga ko ku bagenzi bari barangije kugura amatike bashobora kugera tegereza cyangwa se babishaka bagasubizwa amafaranga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indege za gisivili, Rwanda Civil Aviation Authority, nacyo kiramenyesha ko abandi bagenzi bo mu zindi ndege zinje ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali bavuye mu Bushinwa bahita bapimwa kugira ngo harebwe niba ntawanduye iyo ndwara. Uretse iri tangazo ryagiye habona kuri uyu wa gatanu, umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko hataragera ko bavugira mu itangazamakuru iby'iki cyemezo, ko bagomba kubanza bakareba ibyo byerekeza. Ibi rero bibaye mu gihe iminsi ishize Leta y'u Rwanda yaburiye Abanyarwanda isaba ko batakorera ingendo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa wagaragayemo bwa mbere icyo cyorezo cya coronavirus. Rwanda ibaye isubitse ingendo by'agateganyo ikurikiye isosiyete y'indege ya Rwanda mu mbabarire ya Kenya Airways, nayo yasubitse ingendo zo mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi nkuru turayikesha mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda, niwe umaze kuyitugezaho. Reka noneho tujye mu Burundi, aho Leta yatangiye gufata ingamba zigamije kwirinda agakoko gatera indwara ya coronavirus iherutse kwaduka mu Bushinwa igakwira hirya no hino ku isi. Mu ngamba Leta y'u Burundi yafashe, ntayibuza abaturage b'icyo gihugu kujya mu bihugu byo hanze cyangwa gucyura bari mu Bushinwa. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe hifashishijwe abakunzi bacu mu Burundi, turayigezweho na Desire Hatungimana.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangaza ko bwahisemwe kuba burafasha ingingo zo gukinga ikiza cy'umugera corona, nubwo ishyirahamwe ryawo ni ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ritaratangaza ko uwo mugera wateye ku isi yose. Ibanza bibiri biramaze gutekanywa ko bizokwakira abaketswe ko imigera corona, ikigo cyo mu Gatumba n'ikindi cyo ku Mudubugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Jean Bosco Girukushaka mu kiganiro yabamenyesha makuru kuri wa gatatu avuga ko n'abavuzi bigishijwe gupima ibimenyetso byayo.
Iyo ngwara yashitse twari dusanze dufise imigu y'abaganga abasanzwe bari ku bibanza byose by'ubwinjiriro bw'igihugu, harimo no ku kibuga cy'indege no ku bundi bwinjiriro bwose butandukanye, bari basanzwe basuzuma abinjira ko batoba bafise ibimenyetso by'indwara ya Ebola. Ibyo rero biroroshye kuko muri uko gukurikirana murumva ko ibimenyetso bimwe bimwe birasa. Ikimenyetso cya mbere naho nyine haba no kuri iyo ndwara turaba no gushyira n'icyo kimenyetso cya mbere turaba hanyuma umuntu dusanze afite ubwo bushuhe baraheza bakamubaza tukumviriza ibindi bimenyetso hanyuma tubonye ko hashobora kuba hariho ibyo twereka ko ashobora kugira ibimenyetso byo ngwa umuntu baraheza bagaca bamukura mu bandi hariho ikigo kibigenewe cyo mu Gatumba bamushyira ukwiwe hanyuma neza tumenye ko afite iyo ndwara cyangwa atari afite iruhande yaho hariho n'ikigo rero cyo kuvura gishobora kuvura abo bafashe n'izo ndwara cyo ku mudugudu cyubakiwe icyo gisanzwe gikwije ibyangombwa.
Muganga Jean Bosco Giruko ushaka asigura ko ubundi buryo bwo kwikingira uyu mugera ari ugukurikiza amabwirizwa y'isuku. Abanyagihugu muri rusange basabwa gukaraba kenshi amazi meza n'isabuni. Ikino gihe ni mu gihe uturere tutari duke dukenya amazi meza. Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Bubanza.
Turashobora kugenda mu ijoro kumva nkana kiki cyase kuri kiri cyacyo batako bipa ku mazi turashobora kuronka kugira ngo baze baramesura baze baroga hama barondeze niko bakeneye amazi agwiriye.
Umugera ko bari bamaze kwitaba Imana kuva bibonekeje mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze nkuko bishikirizwa na leta y'icyo gihugu. Mu gihe Burundi bufitanye imigenderano ikomeye n'icyo gihugu, leta ivuga ko uruja n'uruza rukibandanya. Nubwo atagitigira ikizwi cy'abarundi bari mu Bushinwa, abatari bake bakorera urudandazwa abandi bakajayo mu kurondera ubumenyi mu mashuri. Jean Bosco Giruko ushaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko icyo bakora ubu ari ugupima ibimenyetso by'umugera abaje bava muri icyo gihugu.
Ntiharafatwa ingingo kumbure ko atabantu boja muri icyo gihugu canke boreka kuvayo, urumva ko uruca n'uruza rurabandanya. Ariko ikihari ni uko igihugu cyose kitegura kugira gisuzume kibandanye gikurikirana ahanini baba bakuye muri icyo gihugu. Turasaba rero kumbure baba bakuye muri icyo gihugu nabo nyene ko bofasha mu gutanga umuco bakorohereza abavuzi igihe bagarutse mu gihugu bagatanga umuco waho batembereye hose cyane ibimenyetso bashobora kuba baragize mu minsi baba baramaze muri icyo gihugu batworohereje mu gutanga umuco biraheza bigafasha abavuzi gukurikirana neza no gusuzuma abo barwaye iyo ndwara.
Nubwo biri uko ibihugu bimwe bimwe biramaze gufata ingingo ko bigiye gutahukana babo bakorera mu Bushinwa, ibindi navyo bigateganya kubuza abanyagihugu babo gusubira kwinjira mu bisagara bigiramiwe byo muri icyo gihugu. Kukaba nkako ibitigiri bitangwa n'ibihugu uwo mugera umaze gushikamwo byerekana ko ababa bijana bamaze gufatwa n'uwo mugera wa corona. Ibihugu uwo mugera umaze kumeneramwo bishika muri kino gihe 20 harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa na Canada.
Tugume mu Burundi aho itsinda ry'abahanga babaza abarundi ku ngingo zijya mu nteko y'inshinga mategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ejo ryashoje imirimo yaryo. Mu bitekerezo byatanzwe harimo uko igihugu cyakwinjira muri Leta Zunze Ubumwe z'umuryango, uko cyavamo, ahava ingengo y'imari n'uwategeka iyo leta ihuza ibihugu bitandatu. Ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ryo ribona ko Burundi bwaba buretse kwinjira muri iyo leta imwe. Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru dukesha umuryango wa Afrika y'Ubuseruko avuga ko ibwirizwa shingiro rimwe rizogenga ibihugu bigize uwo muryango riganisha ku ishyirwaho rya Leta Zunze Ubumwe za Afrika y'Ubuseruko, Federation Politique mu Gifaransa. Umugwi w'abahinga bategura iryo bwirizwa shingiro bari bamaze iminsi mu Burundi kubaza abantu bo mu bisata bitandukanye ibyo bifuza ko byoshigwa muri iryo bwirizwa shingiro. Ubushikiranganje bujejwe yinjira ry'Uburundi muri EAC busigura ko mu kiringo cy'imisi 10 bari bamaze mu Burundi, abo bahinga 15 barongowe na Benjamin Odiki yahoza atwara Sentare na Inyuzwa yo mu gihugu cy'Uganda baronse akaryo ko kubonana n'abaserukira inzego zitari nke za leta, abikorera utwabo, abaserukira amashengero, amashirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike, abashinga amateka n'abandi bafite icyo bashikiriza nk'abigisha ba kaminuza. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko inkingi nkuru nkuru iyo migwi y'Abarundi yashikirije ari cyane cyane ibyo sabwa kugira ngo igihugu cinjire muri yo Leta Zunze Ubumwe z'Akarere ka Afrika y'Ubuseruko, ibisata bikuru bikuru byo gufashanyamwo ingene ingingo zofatwa, ingene iyo leta zotwagwa, ingene uzoyitwara zotogwa, aho ubutunzi buzova ko ari mu ntererano cankandi, n'ingene zizotangwa, imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bizoba bigize leta imwe yiyunze, hamwe n'ingene igihugu kitabi bishimye co kuramwa karenge ubwo bushikiranganje busegura ko izo nkingi arizo abarundi bifuza ko zotomogwa nibwirizwa bashingiro rizojaho habwirizwa kandi kwerekanwa ububasha ubutwari yo leta azo bafise kuba president basanzwe bibihugu bigize uwo mujyango wa EAC yamara mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ubonako hataragira ko ico gihugu gifata ingengo yo kuja muri leta zunze ubumwe za EAC. Nancy Nenete Mutoni ajeje kumenyesha makuru muri CNDD-FDD yabicikirije uwo mugambwe umaze gutanga umukandida azobuserukira mu matora y'imirije.
Kubwo umugambwe CNDD-FDD ubonako Burundi butokwihuta kuri ico kibazo. Umugambwe CNDD-FDD ubonako ari ibindi bikogwa vyatanguye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubanza kuva mu nzira aho twovuga cyane cyane ibijanye n'ishirahamwe rimwe ryo gushiraho amakori mu karere ivyo bita union douanière ishirahamwe ryo gukoresha ifaranga rimwe mu karere union monétaire n'isoko rusangi marché commun.
Naho biruko umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni we wabona ko kuja hamwe kw'ibihugu byose ariyo nzira y'urukiza yabivugiye arusha muri Tanzania ku mwaka uheze mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC.
Economic prosperity alone may not
atiterambere mu by'ubutunzi igihugu kime kibaye nyamwigenda ko rishobora kutaba murengera canke ngo rishikwe ko vuba ni ngombwa ko ufatanya n'ibindi bihugu bikurusha n'ubushobozi nico gituma tuvuga cyane kukuja hamwe kw'ibihugu byacu bya Afrika y'ubuseruko ni nzira nzeze kugira ngo dukomeze ibihugu byacu na Afrika nzima izoze kuturabira ko irahura ubwenge canke yifatanya natwe.
A strong center of gravity for Africa.
Kurutonde intambwe yo gushiraho iyo leta zunze ubumwe za EAC igira kane imbere yayo hari zindi nko gukuraho inzitizi z'amakore n'amatagisi union douanière n'isoko rusangi marché commun iri mu kwishira no kwizana mu mujyango wa EAC atankomanzi nka visa canke impusha zo kuba muri ivyo bihugu izo nawe zimaze gushikwa ko ziracari mu tunenge kuko nobu abadandaza bacidoga ko bakwa amatagisi abava mu gihugu kimwe baja kuba canke gukorera mu kindi bakakwa impusha zo kuhaba n'ibindi ibihugu bitungwa gatoke ko bidashira mu ngiro izo ngingo ni Tanzania n'u Burundi mw'ibindi bihugu nka Kenya Rwanda n'u Buganda abanyagihugu bavyo bambuka imipaka bakoresheje karangamuntu gusa nkuko byemezwa n'abahinga babikurikiranira hagufi imbere y'uko EAC ishika kuri leta imwe kandi haracasigaje ishigwaho gifaranga rimwe union monétaire. Niki kiracagoye nkuko abahinga babivuga kuko amafaranga y'ibihugu atanganya agaciro kandi kubabwirizwa no kuzoshigwaho ibanki imwe ya EAC. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru kuri iyo nkuru. Nyine tugeze mu Rwanda aho ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kivuga ku rubyiruko rwo mu Rwanda rutaragira umuco ubukorera bushake. IRDP isobanura ko urubyiruko rukwiriye gutozwa umuco wo kwitangira igihugu rudateze igihembo, ariko abakiri bato bo bakemeza ko ubuzima bw'ubushomeri babayemo muri ibi bihe ariyo nzitizi ikomeye ibabuza gukorera ubuntu. Asumutakabuye.
Mu gihe hasigaye amasaha make ngo u Rwanda rwizihize ku nshuro ya 26 umunsi w'intwari z'igihugu, urubyiruko rwongeye gusabwa gukora rudategereje igihembo icyo ari cyo cyose. Mu nama yateguwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP igahuza urubyiruko, abayobozi n'abakuze ngo harebwe impamvu urubyiruko rw'u Rwanda muri iki gihe rutakigira ishyaka ryo gukorera ubushake, umuyobozi wa IRDP Ndushabandi Eric yasobanuye ko basanze urubyiruko muri iki gihe rutagishaka gukora mu gihe rutarabona igihembo.
Urubyiruko rw'iki gihe rufite amahirwe menshi aho kugira ngo rubatere imbaraga zo kugira icyo bikora ubwabyo, ahubwo bakumva ko bari receivers barakira, ariko iyo ntambwe yindi yo kuvuga ngo batere imbere niyo dushaka. Kuko n'ubushakashatsi twakoze ku itorero byagaragara ko ukwitanga gukorera ikintu utategereza igihembo byari bikiri hasi, ukora ibintu byose urasunika utarababwira ngo bakore ikintu, ugasanga bakeneye ko basunikwa, utangira kwibaza ejo hazaza bizaramba bite. Wabwira umuntu kwitanga ahubwo ati mbita mushahara kandi hari abantu batanze amaraso, akenshi arakubwira ati ni leta itanga amafaranga, arakubwira ati amafaranga aturuka mu badonazi. Ariko turi kuvuga none kuvuga wowe n'imbaraga wifitemo icyo ushobora gukora hano hagira ngingo y'inone ku bushake, ubushake bwisesuye bwo guhitamo kugira icyo ukora utabisunzwemo n'itegeko utabisunzwemo n'uwo ari we wese byo bisipo noneho urubyiruko rw'iki gihe rutari gukora ibintu rutategereje igihembo.
Bamwe muri abo basore n'inkumi bitabiriye inama ya IRDP basobanura ko batanze gukorera ubushake ariko bakizitirwa n'ubukene bubugarije muri iki gihe.
Ndabona habura ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni ubushobozi. kuko hari gihe umuvolontera ashobora kujya gukora ibikorwa wenda yahamagara gukora ariko akaba yabura nka tike, kubura kw'akazi kudahari cyane bituma urubyiruko rudakora ibikorwa by'ubukoranabushake, kuko ntago akenshi sindabona umuvuye mu kazi kasanzwe akajya gukora ubukoranabushake.
N'ubundi mibare iri hasi biterwa n'uko haracyari inzitizi ziva ku bushobozi, ugashaka kugira ngo urubyiruko urumenyereza akazi. Ntago umwana azaza ngo yirirwe mu biro byawe ntarye yaje n'amaguru nawe bigutera isoni. Ugasanga rero ikintu gitumye mibare iba hasi ni ukubera izo nzitizi zo kutagira uburyo bwo kubafasha. Kibura hari amafaranga makeya ushobora kubafasha bigashoboka, ubona nk'uko babitubwiye muri NV bo bafite uburyo bishyura abakoranabushake. Urumva rero ntago umwana ntago umuntu w'urubyiruko umuntu w'umusore ntago yahora atera iperi mu biro nta mibereho ageraho ngaho bikamuyobera bikamunanira kicara mu rugo.
Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare igaragaza ko abanyarwanda badafite akazi ari 16.7% by'umwihariko mu rubyiruko hagati y'imyaka 16 na 30, ubushomeri buri kuri 21%. Nubwo biri uku, ubushomeri ku barangije biganjemo urubyiruko bwo burakomeye. Imibare ya 2017 irashyira abarangije za kaminuza n'amashuri makuru kuri 27.7%, igashyira kandi abarangije amashuri yisumbuye kuri 35%. Urubyiruko rukagaragaza ko iyi mibereho yugarije abatari bake ari ituma batabasha gukorera ubuntu nk'uko abakuru babigisha ko biri mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Ibiganiro ku muco w'ubukoranabushake bibaye mu gihe buri munsi umwe gusa ngo u Rwanda rwongere kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu uzaba kuri wa 6 tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Insanganyamatsiko yatoranijwe iragira iti ubutwari mu Banyarwanda agaciro kacu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, duha umwanya mugenzi wacu Vedaste Ngabo atubwire uko Abarundi bambuka bajya guhinga muri Kongo kubera ibura ry'ubutaka.
Ugeze muri zimwe muri za santere zo mu kibaya cya Rusizi ko ku Mutarure, Ruvunge, Sange Bwegera ndetse na Kamanyola, ahurirana n'urujya n'uruza rw'abaturage b'Abarundi baba bavuye mu Cibitoke baje gushaka imirimo yo guhingira abaturage b'Abakongomani, abandi nabo bakotesha amasambu yo guhingamo kubera ikibazo cy'ubukene bw'amatongo bavuga yuko bahura nacyo bari mu gihugu cy'u Burundi. Hadija Nshimiyimana na Nyandweze Kieri na abaturage bo mu Rugombo baje gushakira ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Hari igihe uba udafise aho urimira, wamara kubura aho urimira inzara ikaba irinjiye mu rugo kubera amatongo ari matonya, amatongo ari yabeneyo.
Ubu ngaho mu Burundi aho mu Rugombo iwacu irobo je nahageze ndayikota 75% y'umuceri, ubu biraduze bigeze mu 102 robo. Urumva iryo 102 dafise uburyo ukuntu ushobora kwiyaranja ni hahandi umuntu aca zino kugira ngo aronke ya mafaranga arabikoronka ya robo, kuko ubwa mbere je irobo yakotwa 75, ubu reka bigeze ku 102 utayafise nta robo uronka yo kurima umuceri dakose ngo ngere urime ukaguma uvuga ati nze nagenda hariya mwikaro nkora bampemba 2.5 3 ntihahandi wosanga n'akapataro wambe kaguhereye.
Abo baturage b'Abarundi bavuye mu ntara y'Ibitoki bakora imirimo y'ubuhinzi mu kibaya cya Rusizi bemeza yuko amafaranga bavana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo bayagejeje mu Rugombo abafasha mu kwiteza imbere. Angelique Nshimiyimana twamusanze mu gishanga cy'umukere ku Bwegera.
Muri Kongo tuhakunda kubera hari amahera, hariho amaronderero cyane, harasumbye Burundi kurondereka ku mahera. Iyo dukoze ya mahera aratugirira agaciro, nubwo twoyavunja mu marundi tugatahi wacu aza tugirira kamaro.
Usanga nko ku munsi wakoreye angahe ku kwezi wakoze neza?
Dufate nko ku munsi umuntu arafise gukorera amafaranga 5,000 by'amakongomani, uyashize mu marundi arimo amafaranga 10,000 by'amarundi. Uri umuhinzi atakandi kazi ukora ntayishobora ku Burundi.
Baranyizigiye Juste Korea ni umuturage w'umukongomani utuye ku Bwegera ufite imirima y'ibigori n'imiceri, avuga yuko kuva abo Barundi batangiriye kuza gukorera mu mirima yabo umusaruro wiyongereye cyane, kuko uburyo bakorera neza imirimo yabo babagereranya n'imashini.
Nka twebwe abakongomani tumaze kubona aba Barundi baje kuhanga kurondera akazi, mukuri hari cyahindutse, kuko mbere nta wahinga nka hegitare 2, 3, 4 nka zishobore mugabo igihe baziye ubu ngubu buri mukongomani wese asigaye yihangana karima hektare zibiri kuko aba ya afise abo bamufasha kuzikurikirana cyane cyane kuzibagara nkugo tera kuzicirira nk'imimbati bakacirira ari bijumbo bakacirira n'ukuvuga akazi kose kerekeye kamaboko mu murima abagabo warabakenyezi baraza baradufasha ku kazi twabonye kuko ari cyahindutse kuri twebwe bakongomani
mbere mwasaruraga gutari ku bungu umwimbo
nk'ibyerekeye byo gusarura ubu ngubu tusiye twimbura byinshi kuko mbere wari umuntu umwe ni kuvuga kuboko kumwe ukaronka duke mugabo ubu urushigaye wimbura ku bwinshi kuko wari warimye ahantu hanini tubita imashini n'ukuri hari uhereza ahantu nka 25 siri 25 ku munsi makacara arayihejeje
si mu kibaya cya Rusizi honyine hagaragara abo barundi bakora imirimo y'ubuhinzi ahubwo no mu bindi bice bya teritwari ya Uvira na Fizi uhasanga hari abarundi bakora imirimo y'ubuhinzi ubwubatsi ndetse n'ikimotari kubera ikibazo cy'ubushomeri bavuga yuko bahura nacyo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'agaciro k'amafaranga bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mbese ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Urakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru itubwira uko bihagaze hagati y'Uburundi na Congo ku kibazo cy'ubutaka. Turi rero ku wa gatanu nk'uko bimenyereye umunsi tubaha akanya mugasuhuza abavandimwe n'inshuti ariko tunababonera indirimbo zibafasha kuruhuka no kwinjira muri wikendi. Eddie Kenzo ati toyagale cyangwa se tunezerwe.
Tene mazamu dunia tene mazamu tenko ze sabintu bichamu segu ya mwanadamu kubaba muli bachamu muli bachamu mzendi woku very nice waya gala opportunity nkuwa ka chance wanundo linguli la chai owa matanga kuliko na machani waliwe banchu nyamu vide vizibu nga wagala ngueve mumirima basi we na utopende wama tubale wama tubale tuyagale wama tubale wama tubale tuyagale wama tubale wama tubale tuyagale kubakati yefe baliko yefe valiyu yefe simbo numa tubandi singo I want me do, let me do, let's it do. Sigin no juice as it could be munch. If you are never done, I eat a manch. Bali to Bali came at them with juju. Fetul yembo na suga na suju. Toko eva sing as it in movie. Fata mana mola boy to vimbe. Wamat bale.
Rero mukomeje gukurikira ibiganiro hano ku ijwi rya Amerika ndabona amasaha atatu baniye reka tubashimire ko mwakomeje kudutega amatwi nshimire jo ku buhanga bw'ibyuma na Mukhbir Yabaro wamfashije kubagezaho amakuru mbasigire Eddie Kenzo ababwira ati toyagale
Suga na suju, tukuwe vasi nga zili mubi.